Imumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri, itariki 10 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Kirazimye cyane filitiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uyakure mu bakiriye urimo uratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyira ko kuko basha basanga ari ingorane zirenze. Bisha duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Uwo ni umwe mu bunguruza abantu mu ntara ya Ngozi mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ikena ry'ibitoro muri iyo ntara. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rwa Theoneste Niyitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide, ahavuga ko sentare itakurikije amategeko, hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Uwahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Sudani y'ubumanuko, General Paul Malonge Awane, yashinze umuhari umushasha witwaje ibirwanisho uzwi ku izina rya South Sudan United Front. General Paul Malonge yabitangaje ejo ku munsi wa mbere, acavuga ko uwo muhari uzo utumbere kurwanya ibiturire, guhagarika ubwicanyi, kurwanira demokarasi, ubutungane, uburinganire hamwe n'umwidegembyo w'abanyagihugu. Awane yemeye kandi ko azokubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ku mukono mu kwezi kwa 12 umwaka uheze n'impande zose zishamiranye muri ico gihugu. Muvugizi uwo muhari South Sudan United Front, izina ryiwe ni Sunday Dojon, yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa mbere aho ari i Nairobi muri Kenya ko uwo muhari uzokora kugira ushikane Sudani y'ubumanuko mu mahoro arama. Umushikiranganji yo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Sudani y'ubumanuko Michael Makuei ntiyashimye kugira icavuze kuri uyo muhari mushasha wavutse. Yemeye kugira icashikirije Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi wa kabiri. Ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2019. Bavuga ko byatangajwe n'ibiro byiwe kuri uyu munsi wa mbere jo, ni nyuma yaho abantu bari bamaze igihe babyibaza ko cyane bitewe n'amagara yiwe atari yifashe neza mu mezi atari make aheze. Uwo mutamo w'imyaka 75 yamaze igice kitari gito cy'umwaka uheze mu Bwongereza kwivuza indwara ibiro byiwe bitashimye kumenyesha. Abatavuga rumwe na leta baramwagirije kuba atarafise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu, kandi ko na leta yiwe itariko irangura ibikorwa byayo nk'uko bikwiye. Mu mwaka w'2015 niho uwo mutama wo mu idini rya Kiisilamu akaba aturuka mu ntara y'uburaruko bw'igihugu yatsinda amatora yahiganywemo na perezida Goodluck Jonathan wo mu mugambwe People's Democratic Party PDP mu mfunyafunyo y'Icyongereza. Abimukira b'Abanyafrika bari muri Israel barafise ubwoba kuri kazoza kabo inyuma y'indwi iheze. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu ahagaritse umugambi yari yumvikanye ko n'ibindi bihugu bya Buraya warugamije gukemura ikibazo cyabo. Muri ayo masezerano hamwe n'ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR bari bemeranije ko ica kabiri cy'abimukira 32,500 bari muri Israeli bari guhabwayo ubuhungiro, abandi basigaye bagatwarwa mu bihugu byo mu burengero bw'isi bya Buraya ku mfashanyo ya ONU. Abo bimukira b'Abanyafrika hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka kabo yari yizeye ko hari habonetse inzira yo gutorera inyishu ico kibazo ayo masezerano yari yasubiriye umugambi leta ya Israeli yari yatangaje mu ntango z'uyu mwaka wo gutahukana abimukira mu bihugu byabo abimukira bari muri Israeli mu bihugu byabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarasezeranye ko ejo ku munsi wa mbere ko agiye gufata ingingo zikomeye zishobora no kuba igitero cya gisirikare muri Siriya. Ni nyuma yaho ubutegetsi bwa Bashar al-Assad nabo bicuritse ari u Burusiya na Iran bagirijwe igitero hakoreshejwe ubumara. Perezida wa Amerika Trump yongeye kuganira kuri telefoni na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubugira kabiri mu kiringo cy'iminsi ibiri. Abakuru b'ihugu bavuganye ko amakungu akwiye kugira icyo akoze kiboneka bikaba byashyikirijwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Champs-Élysées. Perezida Trump avuga ko agiye kubonana n'abategetsi ba gisirikare biwe hamwe n'abandi kandi ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye mu masaha 24 ari imbere. Umushinganji wiwe wo kwivuna abansi Jim Mattis yemeje ko ashobora kuba igitero cya gisirikare ku butegetsi bwa Bashar al-Assad. Naho muri Siriya abasivile 11 barishwe ku munsi wa mbere ejo n'igisasu kitaramenyekana iyo caje kiva cyaturitse mu gisagara cya Idlib ni mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Igisagara kiri mu minwe y'abayisilamu b'intagondwa nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe rikorera muri Siriya gishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Igisasu kandi cyarakomerekeje abantu 80.
Harakoze mugenzi wacu Louise kuri ayo makuru bavugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umukecuru Zura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda avuga ko yanyigeje abatutsi ijana mu gihe cya Jenoside. Umukecuru ageze mu zabukuru yabwiye ijwi rya Amerika yuko icyo gikorwa yagikoze abeshe abicanyi yuko ari umurozi karuhariwe. Twumve ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asunta Kaboyi arabidushikiriza.
Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ugasobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene?
Icyo gihe nari mfi Imana niyo yakoraga.
Bose babutinyaga, bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwe ngo babatware?
Nari mfite uko ibintu nkora, ibintu nakoraga narabibambikaga, namara kubibambika ngakisha ku nzu hose. Ni muzanye abingira barye
ukababwira uti mfite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri ntabwo ntema ucugusi agacukusa nimbazanya b'ingenzi hamagaye akavuga bwavunze ku bucumi.
Abandi bati ko kuriya mukecuru n'umuruzi afite inyabingi.
Batanga umukecuru bati wanyoneye iwacu ni Rukiga. Batanya b'ingerangira ati barazigira abakiga bagira inzanyabingi.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta nterahamwe yongeye gutekereza kuzi we kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi, ahisha Mukandutira na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbire. Ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zulfati.
Nije navuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nije na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko baturanyi babo babafite ishyari.
Ubu ninjoro yanjyana sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu bafite amafaranga atagira uko angana, nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we? Sinya nsinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu bizima?
Ntabwo babyishimira, ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije, kandi ni ukuri ntayo. Si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga, kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'2007 Zura Kabihimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame. Yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Kwiyunguruza mu bice bitandukanye ni ikibazo kubera ubukene bw'igitoro cya essence. Mu bice bitandukanye igiciro cyo kwiyunguruza cyadugijwe amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arabidushikiriza.
Kuva muri zindwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Mu gisagara cya Ngozi, ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu, hari amasitasiyo agera kuri atandatu. Ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodokari zunguruza abantu Ingozi zivuye i Gitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye mengo muri indwi cyaje icyuri imwe naho nyine kwa karafani naho nyine nta minota 40 cyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze mushwana byose twaragiye gutahana imodoka tuzitunga mu mpangu kata gitoro cyo. Gitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twebwe kora transport kubera kirazimbye cyane. Ku iritiro badusaba 2,400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiriya uri muratwara abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyira ko kuko basa basanga ari ingorane zirenze. Tuca duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyine iboneka bigoranye kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyenga imodoka nuko bimeze kandi iyo umukiriya aje ukamubwira ibe itandukanye n'iyo twaba tubatwariye bica bigutera isoni natwe nuko tubimubwira. Kuko usanga umengo umuntu yabamwize kuko magendo no kwironka n'ikibazo kuko n'uwidahaza kawaida na zainye geje.
kwinyegeza kubera
nene zikufashwe esanse temeye kudanzwa mu bidyo cyangwa mu kibuni kirazira namakosa basho no kwirandira mu muzima kayibura bakayira kurangira nkano kurutashaka gushika gakanya tayindufite mu modoka nuko bimeze twacareje ibihumbi ndwi umunani gutyo ariko no kwimba umunani ntitwunguka
naho mwahora mugira amafaranga na buti
ibihumbi bitandatu kuva ngabashe igitega
ni kuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku bihumbi bibiri
hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri
abunguruza abantu bavuga ko byabaye ngombwa ko baduze ibiciro byo kwiyunguruza abiyunguruza nabo baguriyemo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga bavuga ko batorohewe
jewe mvuye mu imusenyi muri commune Tangara no kuvuga ahantu abantu da ku 2005 gushika ingozi muri ville no muri twaje ku 2000 kuba tubona ngo ibice by'igitoro ntibitoroheza gose
nako ndava muri commune giteranye ngerageje kuraba ahantu naho ramve mvira y'ibihumbi bitanu ubu ndiko ndahagira ibihumbi ndwe kuva mu giteranye gushika ngaho ingozi bacishije mwa musanga ari 900 mugaho umuntu ari karahagira 12,000 none turabona yuko ibintu bitarimo biragenda neza
ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cya Bujumbura
ikintu yatinze gose yarenze ubu ugeze ku 8,900
ucyahuva
uvu ingozi uci Bujumbura kandi dusa cyamenyereye ku 2,000 aho reba barengeje nk'igitoro gihari
abiyunguruza bava mu gihugu hagati benshi ntibari bazi ingorane y'igitoro ko ihari byabaye ngombwa ko bashyira ingendo zabo hagati ingorane zikaba urutavana ko nk'uko byashikiye uyu mukenyezi
byatubangamiye cyo nari kumva mu marangarana ni ko njya muri komine Kiganda nahora mva ngaha ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu ubu ariko bansaba 2,000 nanjye ntagira ni 11 nabuze n'ikidiya cy'umwana numva ndiko ndiyumvira ingene ndari ingozi ntagira hano namwe nda numva bimbangamiye
icyo saba ni gito
nasaba yuko ngo dufasha igitoro kitaboneka kugira ngo tugende ku ibeye twaba tugenda ushaka kwiyunguruza ariko ingene yiyunguruza
abakora akazi ko kunguruza abantu cyangwa abiyunguruza bavuga rumwe n'uyu mukenyezi
cyo dusaba twasaba leta yuko ikitere kiboneka kubera ibya twiyunguruza twasaba leta ko boduha ibitoro ku mastasiyo tugasaba tukabinywa kwirya beye nyene ya 2,300 kugira ngo dusubire kurega nk'uko byari bimeze n'ubwa mbere
ku mastasiyo twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gikenda cyane kiboneka babwije ujya Amerika ko byomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no mu zindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza twagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kena ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta mayigwe ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndabirinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ikigari mu Rwanda yatanguye kumva urubanza rwa Dr. Theoneste Nitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG Dr. Nitegeka yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 nyuma yo kumwagiriza ibyaha bya genocide aregwa n'iyo komisiyo arega ko yamwimye inyandiko zigaragaza icashingiwe ko mu gufungwa avuga ko aramutse abonye izo mpapuro byomuha amahigwe y'ugusubirishamwo urubanza kuko ngo afunzwe binyuranye n'amategeko mugenzi wacu Eric Bagire ubusa yarakurikiranye urubanza arabidushikiriza
Dr. Theoneste Nitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara yari yitwaje kandi umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Robert Hakizimana ku kirego aregamo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ko yanze kumuha inyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye. Maître Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNRG niwe watangiranye ijambo atanga inzitizi asaba ku mucamanza mu rukiko rw'isumbu y'Inyarugenge yazihera hazisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirishamo urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maître Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNRG yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNRG yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNRG. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNRG ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maître Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNRG yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya genocide. Izo manza za gacaca zirimo urwa Gihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2017 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/2018. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNRG cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNRG avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNRG ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNRG yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maître Hakizimana asubiza ko CNRG itigeze isubiza Niyitegeka uyirega ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragaraho impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maître Kayiranga uhagarariye CNRG yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza yahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5/2017. Maître Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma ingingo atazahera igihe bandikiye basaba CNRG amadosiye, ahubwo yazahera ku gihe Dr. Niyitegeka yagombye kuba yaraboneyeho igisubizo cya CNRG. Nyuma y'izo mpaka ku baburanyi bombi, umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca za Gihuma Muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyagyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Arerwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi. N'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca Niyitegeka yikomaza zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri 2,000,000 mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka 2018. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma y'indwi zibiri hafi yemeje ko ahawe ishano ku mugwa mukuru wa Bujumbura mu Burundi, umuririmbyi rurangiranwa w'umurundi Jean Pierre Nimubona azwi ku izina rya Kidumu, yahaye ikiganirishwa rya Amerika ahasigura ko amagara yiwe ubu yifashe neza. Kidumu havuga ko nubwo yahatswe kwishwa mu Burundi azosubirayo akanemeza ko azobandanya aririmba amahoro. Umuririmbyi amenyesha ko hazi neza aho yaririshano, mugabo akavuga ko igikorwa cyo gutohoza kitamwega gitegerezwa gukogwa n'inzego z'igihugu. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Amagara ameze neza no kuza ngaha kuri VOA nashimye yuko ngira marche. Nashatse yuko ninonora imitsi gatoya. Urabona ibintu nka biriya bijya mu nda, n'ababivura bavura muri system yo kubikura mu nda nyene. Hanyuma amaguru abakomeye, amaboko abakomeye n'ibindi biba bikomeye. Rero ndakomeye, meze neza, amaze no kuja muri test yindi nagize ejo bundi. Kwa muganga barampimye bapima amafigo aja no muri scanner na nuze na foie, pima n'amaraso, pima umukoyo, pima umusarani, byose bimeze neza.
Umeze neza
inyuma yo kuvuga yuko wahawe ishano uyu munsi wacavuga kuti nari nariye ishano koko
none noreka kubivuga rega vyarabaye noreka kuyivuga gute ntibisigura yuko umuntu ngo agize miteme ngo acayibagira ivyabaye erega nawo nari gupfa n'abantu bari kwibagira kuko agapfuye kabazo ivunyene nta kintu cyo guma mu mitwe y'abantu je ni no saba yuko twobandanya imana yarakinza akaboko ubusima kandi burabandanya nababikoze bazopfa imbere yanje niko bimeze
utari ko zashobora gupfa imbere yawe ariko nibaza ko byo bana byiza ababikoze habaye amatohoza bakamenyekana
ako nakazi ka leta na polisi kandi hano mu kiganiro cha VOA sinoza ngaho ncene nkora akazi ka polisi nangure ku domakuru toka bantu icyo nzi gusa aho nari yarazwe ababijeje narabibabwiye abashase kubimenya ejo nzoba ndi muri repetition n'umugwi wanje kuko ku munsi wa gatandatu ndafise concert yitwa Fika umuntu yiheze nari i Mombasa ubuzima bwake bubandanya kandi n'umurindi na speed nyinshi kandi no mu Burundi zojayo nzosubirayo hanyuma no mu restaurant zojya nimba byaranse yuko mpfa sizopfa niko bimeze
mbona bivugana akamwemwe umengo ntacyo bigutwaye umuntu yavuga ati ubwo kidumo so kwiremesha cyane
oya reka ndakubarire jewe ndu muntu yemera imana muri bibiliya ari hano handitswe yuko abana b'imana nabo bazogishana nacyo bizobagira niko vyageze ubu ndafise umunezero ntagere kimana yerekanye ko nduwayo so kwiremarema yiremareme kuko nushaka kubikora sindamuzi nuko asa mu maso urumva ashobora kuba yinyegeje no ngayi Nairobi izo mpamvu zibibateranije ntaramenye imana yarakinze akaboko n'ibindi zo bikinga nzofa ku munsi wanje
izo mpamvu twavuga tuti ntuziyumvira ntushobora kuziyumvira kuko twarabonye cyane kuva mu mwaka 2015 hagiye haba abarinzi bagira ahantu begamiye ariko we twakubonye uje Bujumbura uje Kigali uzi Nairobi ugenda ha mu karere mu gihe hari habaririmbyi aje Kigali gusa ntaje Bujumbura cyakaje Bujumbura gusa ntaje Kigali
urumva ibintu byiwanje birafise kayise kanini cyane je naje mu gihugu cha Kenya 1995 amasasi Bujumbura rutavana ko abaturiye n'amapine bari ngaho bimwe bitana amaboro hari imigwi yari shamiranye abashanze sheke amasande fete naguma ndavyumva bajije debu nambari biki abashinga amateka abashikiranganje barasigwaho bari mu bitaro ije nibintu ni kayise tuzi twese kigeze kuba haize imyaka 6 natumiwe niteka rikomeye cyane na leta y'ico gihe yatwagwa na Major Pierre Buyoya kuja kuririmba amahoro igena ari naso indirimbo yahuza barundi twa uwishe n'uwasahuye watote jabandi wikitse mukizi ibintu ngivyo ico gihe imigwigwana washaka reka ndudureko ahanini y'abahutu yari kiri mu ishamba bari bafise droit nabone yo kunyita ikiso ico gihe wari yandumiye washaka yari umututsi Alexis Ndoyije yatwari radio RPA bacha bavuga ati yatumiye n'ibinywa amaraso reka tumwereke iyo mbwa ariko siko vyagenze cyane ngira mbwira abarundi ijambo ryitwa mahoro nawo basi ryovugwa ritavuye mu mutima w'umuntu rikaba fake
ni kintu cy'agaciro sana
ningo umuntu yovuga amaraso ya Kristo amahoro n'umutahe munini iki gihugu tubamo cha Kenya ndibaza naha iyi nyubakwa VOA ikorera sinibaza ko yaguzwe n'abanyamerika iyi nibanye ni gihugu rero iwacu umenga mahoro ategeza kuzovugwa kuri bamwe baba bafise inyungu bashaka kuyumva ko abandi bashaka yuko ayo mahoro avuga icyo giye azoba yabahitanije akantu kanaka kubera ko kahise kiwanje ko kwama ndiko ndavuga natinya kandi nkasanga abarundi hose aho bari kuko jewe ndavye umurundi birangura no kumenya ubwoko bwiwe kiresa nyibaririye wenyewe kandi sinumva yuko ari ibintu by'akamaro kuri jewe nacyo gituma kubera ivyo hose mu karere nakigwa ngumwana agize wa bisi murakoze
murakoze namwe muri imbyi kidumo kuri hakanya muhaye iru rya Amerika
majenda bashimiye cyane kandi uko mundumye ko nzogumanza kwama uri kugira madeba politique siko gukunda igihugu oya rundi kama hera hari ya mu Burundi ufasha abatishoboye cange ugira imigambi y'iterambere itanga akazi kugwaruka aho nizo tutoreka gukunda igihugu ariko ayandi yose ni bla 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 bla
ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo ndashimiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri studio y'i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibaheze gire
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.